Murumva radio ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kabiri itariki ya 24 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2018. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na 95.5 n'ibice bibiri. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru. Nta mwarimu wa kaminuza utazi icyongereza kinonosoye mu Rwanda. Uyu ni ministri w'uburezi w'u Rwanda Eugene Mutimura. Abashaka kwigisha kaminuza bazajya babanza gukora ikizamini cy'icyongereza guhera umwaka utaha. Naho muri Kenya abantu babiri ejo batangiye kuburana ibikorwa byo kugurisha abarundikazi mu bihugu by'Abarabu. Ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari. Nshuti zacu, nk'uko mubimenyereye amakuru yo mu biyaga bigari araza nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi. Aya mwa yateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas Kamini tuyahere mu gihugu kibanyi. Abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesha ko Perezida Joseph Kabila atitaba inama y'iterambere ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC igamije kwihweza utwigoro leta irimwo two gutegura amatora no kubungabunga amahoro mu gihugu. Mutegetsi wa leta ya Kongo yabwiye Ijwi Amerika ko Kabila mu gishingo ciwe ashobora kurungika umushiranganji we wa mbere Bruno Tshibala muri iyo nama ibera i Luanda muri Angola ku murwa mukuru wa Angola kuri uyu munsi wa kabiri, ariko ibiro vya perezida ntaco birashikiriza kuri iyo nama. Martin Fayulu wo mu runani Rassemblement ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye Ijwi Ry'Amerika ko iyo nama ishobora gusaba Perezida Kabila kutanga ubutegetsi kugira igihugu gitunganye amatora mu mutekano atarimwo. Ishirahamwe SADC mwomenya ko ryuguruye ibiro mu ndwi iheze i Kinshasa mu ntumbero yo gushyigikira ico gihugu mu gihe kiri mu myiteguro y'amatora kandi n'umutekano udashemeye. Abaforoma bashika ku 16,000 muri Zimbabwe ejo ku wa mbere barasubiye ku mirimo yabo. Ni nyuma y'indwi bari bamaze mu myiyerekano yahungabanije ibikorwa mu bitaro muri ico gihugu. Umushikiranganji wa Zimbabwe ajejwe amagara y'abantu yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo mu bitaro byose by'igihugu. Ihuriro ry'abaforoma muri Zimbabwe bagiye hamwe mu myiyerekano yo guhagarika akazi aho basaba leta kubongera imishahara no kongerezwa no koroherezwa muramabarira mu buryo bakora. Kumugabane wa Amerika, igipolisi muri Canada cyarafashe umushoferi yagonze abantu bari ku maguru i Toronto ejo ku munsi wa mbere. Uwo mushoferi rero yishe abantu 9 akomeretsa 16. Igipolisi nticatanze ibiranga uwo mushoferi icatumye akora ivyo, ariko cavuze ko amatohoza ashobora kuba maremare kandi agoye. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yavuze ko umutima wiwe wifatanije n'abashikiwe n'ibyo byago kandi agashimira abahashitse ubwa mbere gutabara. George Walter Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise imyaka 94 y'amavuko. Yarinje ibitaro mu gisagara cha Houston ku munsi w'Imana nyuma yaho agiriye infection mu maraso. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi mu muryango wiwe. Bush yatwaye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'1989 gushika 93. Yagiye mu bitaro katari gake mu myaka iheze aho afise ibibazo byo mu mahaha no guhema neza. Ni nyuma kandi yaho Barbara Bush yahoze ari umutambukanyi wiwe nawe aheruka kwitaba Imana ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa kane turimwo. Bari babanye imyaka 73. Hano muri Amerika kandi umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron ari mu rugendo rw'iminsi itatu muri iki gihugu. Ribaye irya mbere aza i Washington kuva Perezida Donald Trump agiye ku butegetsi. Abo bategetsi babiri baragiranira umubonano kuri uyu munsi wa kabiri. Kuwa gatatu nahe ejo Perezida Macron yiteguriye kubonana n'abagize inama nshingamateka n'inkenguzamateka ya Leta Zunze z'Amerika. Mu kiganiro kuri televiziyo Fox News yaha muri Amerika ku munsi w'Imana, Perezida Macron yavuze ko yiteguriye gusaba mugenzi we kudakura igihugu ciwe mu masezerano mpuzamakungu bafunditse mu mwaka w'2015 hamwe n'igihugu ca Iran. Ayo masezerano yerekeye umugambi wa Iran wo guhingura ibirwanisho ruhonyanganda vya nucléaire. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika na cyategetse imiryango y'abakozi bacu hamwe n'abandi bakozi kuva muri Nicaragua ahamaze iminsi habera imyiyerekano y'urutavana ko y'abanyepolitike imaze no guhitana ubuzima bw'abatari bake. Iyo myiyamamazo yatanguye inyuma yaho mu ndwi iheze Perezida wa Nicaragua Daniel Ortega atangarije ko agiye kongereza amafaranga akura ku mishahara y'abakozi yo guha abaja mu zabukuru kandi ko amafaranga yo kubatekerera azogabanywa. Mu nyuma ku munsi w'Imana yatangaje ko hagaritse izo ngingo kandi ko adashobora kwemera ko biyangara mu gihugu ciwe. Abategetsi bavuze ku munsi wa gatanu ko abantu bashika 10 bamaze kwicwa muri iyo myiyerekano, ariko abaharanira agateka ka muntu bavuga yuko ibyo bitigiri bishobora kuba birenga ivyo.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho rero makuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda, avoka Donati Mutunzi wigeze kunganira Leon Mugesera mu mategeko yitabye Imana aguye muri kasho ya polisi. Polisi ivuga ko yiyahuye. Eric Bagira Ubusa araduhiye inkuru.
Mu kiganiro ijwi rya Amerika yagiranye na Madame Valentine ugira umpuhwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere atubwira ku rupfu rw'umugabo we Maitre Donat Mutunzi, yatubwiye ko yarumenye mu masaha 3 z'igitondo zo kuri uyu wa mbere. Madame ugira umpuhwe yatubwiye ko yahamagawe na telefone yo kuri station ya polisi Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bamumenyesha ko umugabo we yiyahuye. Madame ugira umpuhwe yatubwiye ko yaramaze iminsi 10 atabona umugabo we kandi ko ataraza aho aherereye. Yavuze ko uyu munyamategeko wigeze kunganiraho Leo Mugesera mu manza za Jenoside yabuze akimara kuvana abana be kwa muganga. Yatubwiye ko akimara kubura umugabo we yagejeje ikirego mu bugenzacyaha asaba ko bamufasha mu gushakisha umugabo we. Yavuze ko ku wa gatanu tariki ya 13 z'uku kwezi kwa kane ku isaha ya saa sita aribwo yaherukaga kuvugana n'umugabo we kuri telefone. Nta byinshi yashatse kurenza kuri ibyo.
Yeruka kuvugana nawe bwa nyuma kwa gatanu saa sita.
Kwa gatanu
w'iki 13 saa sita.
Niba mbumva neza ntago mwari muza aho aherereye.
Ntabwo kugeza mukizi. Yewe reka turebe tonsi. Ibindi ni amadetaye marebare.
Twashatse ku murongo wa telefone Senior Superintendent Modeste Mbabazi umuvugizi w'urwego rushinzwe iperereza ntiyitaba inshuro nyinshi twamuhamagaye. Ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone kuri iyi nkuru twarimo dukurikirana. Gusa umuvugizi w'urwego rushinzwe iperereza atangariza ikinyamakuru igihe iby'uru rupfu rwa Maitre Mutunzi yavuze ko yimanitse ari muri kasho ya polisi. Yagize ati twabyumvise. Twamenye ko ari umufungo wafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 19 zishyira 20 z'uku kwezi aregwa ibyaha by'urukozasoni bikoreshejwe ingufu. Mu gihe bari bakimukurikirana mu gitondo batubwira ko yimanitse ari muri kasho. Mbabazi yasobanuriye ikinyamakuru igihe ko Maitre Mutunzi yiyahuye akoresheje kuvureri cyangwa se umwenda wo kwiyorosa. Umurambo wa Maitre Mutunzi wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru nk'uko umugore we yabibwiye Ijwi rya Amerika kugira ngo abagenzacyaha bashinzwe kwegeranya ibimenyetso bakora akazi kabo. Maitre Julien Kavarugando uhagarariye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bategereje raporo ya polisi nyuma yo gukora ikizamini cya autopsi ngo bamenye icyishe Maitre Mutunzi. Ukuriye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu Rwanda avuga ko nyuma yo kubona ibyo bizamini aribwo bashobora kuzagira icyo batangaza ku rupfu rwa mugenzi wabo. Gusa nawe yemeje ko umuryango wa Maitre Mutunzi wari waramenyesheje urugaga ko yaburiwe irengero bafatanya n'umuryango mu kumushaka. Icyakora kugeza ubu urupfu rwa Maitre Mutunzi rwumvikana nk'uruteye urujijo rukomeye ukurikije ibitangazwa n'impande zombi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Muri Kenya, urukiko rwa Milimani i Nairobi rwaraye rutangiye urubanza rw'abantu baregwa kugurisha abarundi kazi 29 mu bihugu by'Abarabu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri i Nairobi.
Uko ari 29 bafatiwe mu nzu imwe i Nairobi ahitwa Parklands, bafite imyaka iri hagati ya 17 na 40. Turetse abigeme harimo n'abakenyezi bafite abana. Bamwe mu bakenyezi twaganiriye bavuga ko bahenzwe, babwirwa ko bagiye kuronswa akazi basezerera ubukene. 2026 baturuka ku mugwa mukuru Bujumbura, babiri mu ntara ya Bujumbura, wundi umwe mu ntara ya Muyinga, mu buraruko bushira ubuseruko. Iyo nzu harabari bayimazemo indwi zibiri zompi. Bakiza baje mu mice itandukanye. Umwe mu bakobwa bari bahamaze iminsi 14 yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu mugwi bari bazananye bari 12, kandi ko bagenzi be 11 bamaze kujanwa mu bihugu by'Abarabu iyo bari bemerewe kuja kuronswa akazi. Abafashwe basigura ko umugabo wo mu Burundi yabazanye bamuzi ku izina rya Jean-Marie gusa, kandi ko ari we barondereye impapuro z'inzira. Uwundi mugabo wo mu Burundi yitwa Sani Bigirimana yatawe mu minwe n'igipolisi kijejwe amatohoza ca Kenya, ariko umwe nabo n'ubaracafunzwe. Yari yafatanywe n'umwarabu afise akabira k'abakenya yitwa Abdallah Ibrahim. Uwo yarekuwe kuri uyu wa mbere atanze ingwati y'umuriyoni w'amashiringi y'amakenya angana n'ibihumbi 10 vy'amadolari y'Abanyamerika. Abo bagabo babiri bagiriza ubucuruzwa rw'abantu ukubafungira mu nzu hamwe no kubinjiza ku butaka bwa Kenya hadakurikijwe amategeko no kugumya ibyangombwa byabo. Bamwe mu bapolisi bajejwe amatohoza babwiye Ijwi rya Amerika yuko abo bagabo babiri bavuze ko ibyangombwa byabo bakenyezi n'abigeme ubu biri mu gihugu cya Tanzania. Prime mbarubukeye twashyirahamwe Honestete Wet ton Frere rigwanya ubucuruzwa rw'abantu yahiganira amenyeshamakuru i Bujumbura asaba imiryango kuhakanurira.
Tugomba dusaba imbere n'imiryango igerageze by'ukuri yitondere ibi byo gutanga abana babo bagenda hanze batabanje gutohoza ngo bamenye ibyo ari byo. Ko twe muri Honestete Wet ton Frere tuvuga duti kenshi umuntu atwaye umwana hanze uwo banze ukamubaza uti ariko aje kumugusaba mu rugo ati wabanze ukamubaza uti mbega abana babo nabo baramaze gushikayo uburyo nzobasanga ko nitwumva igituma ubwo rukundo bari ko ruraza mu Barundi aho batwara abana babandi hanze kandi abo batarashikayo. Urumva yuko vyukuri aha turasaba Abarundi vyukuri baca ubwenge bareke guhendwa kuko vyukuri abana b'Abarundi n'Abarundi kazi bari gukora kwa muri ubudazi bw'abantu ku bwinshi kubera ubujuju, kubera kutamenya, kubera ubukene.
N'amareta yo mu karere ka Yasemba rubukeye hari icyo yasaba.
Twohimiriza twese ibyo bihugu mbere na leta y'Uburundi kadufasha guhimiriza ibyo bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kugira ngo vyose bihagurukire iki kibazo. Kuko nkuko twabivuze turashobora kugihagurukira mu Burundi gusa, ariko u Rwanda rutagihagurukiye, Tanzania ngo ihaguruke, Kenya ngo ihaguruke, Somalia, ibihugu byose bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko bidahagurutse ntacyo byocura. Uca usanga ari ngo atacu ziko ziracika nako. Mugabo tukasaba ko nkuko twebwe mu mashyirahamwe yigenga agwanya ubudazi bw'abantu yo muri ibihugu twavuze Afrika y'Ubuseruko yahagurutse kugira by'ukuri ahagurutse icyo kibazo. Turasaba yuko rero n'abaturongoye ku rwego rw'igihugu muri bihugu tuvamo amaleta yodufata mugongo yohaguruka nayo by'ukuri akadushigikira muri urwo rugamba.
Abandi bigeme 6 haheze indwi zibiri bafatiwe i Nairobi bariko baja mu bihugu vy'Abarabu nabo nyene nk'uko twabibwiwe na polisi bo mu gisata c'amatohoza. 3 bafungiye mu gipolisi ca Kilimani i Nairobi mu gihe abandi bashizwe mu kibanza bakirindirijwe gusubizwa i Bujumbura. Mu mwaka uheze ishyirahamwe Honestete Wet ton Frere ryaharuye abigeme, abakenyezi n'abana 527 baroye kugurishwa, 155 bagaruwe batarashikanwa iyo baja. kumwaka kumwaka ibitegire bitangwa n'amashirahamwe agwanya urudandazwa rwakire mwa muntu zerekana ko rwinjiza n'imiburi iburi amamiliyari 32 y'amadolari y'abanyamerika. Eroje urika neza Nairobi iryo ya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'Amerika mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi Ry'Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda abarimu ba kaminuza bagiye kujya babanza gukora ikizamini cy'icyongereza mbere yo guhabwa umurimo. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Ministre w'uburezi Eugene Mutimura yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko iyi gahunda izatangirana n'umwaka utaha. Uyu muyobozi avuga ko barimo gutegura ibizakenerwa byose maze guhera umwaka utaha buri mwarimu wifuza kwigisha muri kaminuza azajya akora ikizamini cy'icyongereza mbere yo guhabwa umurimo wo kwigisha. Ministre w'uburezi avuga ko ibi biri muri gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi akazi kagahabwa ugashoboye koko. Mu mpera z'icyumweru gishize Ministre w'uburezi yabigarutseho ubwo yari mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu biganiro yagiranye n'abayobozi ba za kaminuza. Icyemezo cya Minisitiri w'Uburezi nticyashyigikiwe n'abanyeshuri bamwe biga muri kaminuza hano mu mujyi wa Kigali baganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Abanyeshuri bavuganye n'Ijwi ry'Amerika basanga kwiga icyongereza byari bikwiye gushyirwamo imbaraga uhereye mu mashuri abanza no gukomeza mu mashuri yisumbuye kuko bo basanga muri kaminuza batajya kwigiramo indimi.
Ubu ntabwo bavuga icyongereza ngo kinshi muzakigira muri kaminuza. Ko nk'abanyeshuri bize mu masegonderi meza bavuga indimi neza ukabona nyine bo nta kibazo batera. Ubundi dupfira mu masegonderi. Mwarimu wa kaminuza ntabwo azaza kukwigisha gusoma icyongereza. Nagaza bakugisha ngo bavuga iki ngiki cyakubwira no kugwa introduction ibindi ukabishaka
izo mbaraga zo gukoresha ururimi muri mu burezi yakwiye kujya muri secondaire cyangwa se muri primaire byaba byiza cyane bihereye muri primaire noneho abana bakazamuka bazi icyongereza noneho byagira no muri secondaire bikabakarusha.
Aba banyeshuri bakomeje gushimangira ko ubumenyi buke bafite mu rurimi rw'icyongereza nabo ubwabo babubona kandi bushingiye mu myigire bakuye hasi. Bamwe batunze agatoki abarimu bakuze babigisha mu Kinyarwanda mu mashuri abanza kuko batazi icyongereza. Umunyeshuri umwe wiga muri kaminuza mu ishami ry'uburezi yampaye urugero rusa nk'urutangaje ashaka kugaragaza uburyo abanyeshuri bize nabi mu mashuri abanza bagira ikibazo cyo kumenya indimi harimo n'icyongereza iyo bageze muri kaminuza. Uyu munyeshuri yambwiye ko aherutse kujya kwigisha umwana wiga mu mashuri abanza mu mwaka wa gatanu ariko ambwira ko umwana yiga mu ishuri ryiza ryigenga. Asobanura ko yaje gusanga kwigisha umwana bitari gukunda kuko umunyeshuri wiga mu mashuri abanza yamurushaga ubumenyi.
Hari umwana rwose ushobora kuba yiga mu wa gatandatu primaire ariko nkaba nta competent nawe wiga muri university ribaho pe yeye najya gukocinga umwana nyine yariga mu wa gatanu. Ego numva rwose bashoboye gukomunikana n'umuntu ukadumubwira ikintu ukumva arimo aracyumva ariko nyine twege twivukiriye mu byaro muki nyine uzamuka uko akunda uzamuka urinda nimba warize nayini ukuzumburoka kugira ngo magisimize amanota ari ku rurimi.
Gahunda ya Minisiteri y'Uburezi isaba abarimu ba kaminuza kubanza gukora ibizamini mbere yo kwigisha mu Cyongereza ntibayisangiye na bamwe mu barezi. Abavuga y'indijwi rya Amerika bemeza ko kuvuga ururimi neza ndetse no kurumenya bishaka kuruhera mu mashuri abanza. Uyu mwarimu yigisha muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi.
Ntekereza ko kuzatanga ikizami ku barimu cy'Icyongereza atari cyo kizakemura ireme ry'uburezi. Kurangiza umwana adashobora kuvuga imbere y'abantu byahera hasi ku bwanjye. Byahera hasi kuko hano muri kaminuza haza mu myaka ine gusa, ariko yaragize indi myaka itandatu muri primaire, mbese na mbere yaho n'indi muri secondaire. Iyo yapfiriye aho ngaho rero kugira ngo bikosorerwe hano muri kaminuza ntago byoroshye, kuko gihe rero ururimi atarutangiriye hasi ngo rwige neza ntago muri kaminuza ariho rwakosoreka.
Minisiteri y'Uburezi ivuga ko irimo gutegura neza iki gikorwa gishobora gutangira umwaka utaha, nubwo kwikubitira ibizamini bizajya bihabwa abarimu ba kaminuza. Ariko Minisitiri Mutimura avuga ko ibizamini bizagera no ku barimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi imvura nyinshi yateye imyuzure mu mazu arenga 150 muri zone ya Buterere na Kinama, ni muri komini Ntahangwa y'igisagara cya Bujumbura. Evaristo Nzikobanyanka yaduteguriye inkuru.
Muri zone ya Buterere iyo myuzure yabangamiye cyane karitsiye Buterere ya 2B, nkuko bamwe mu baraye bahuye n'ivyago babwijwe rya Amerika. Simihana gusa yongaho ku Buterere yatewe n'iyo myuzure yo kumugoroba w'ukuru w'Imana. Amazu manini manini abikwamwo imiceri yatewe n'iyo myuzure, abarimyi babikumwe mbu wawo muri amahangare ntibagira ayo bakira nabo bamira mu gitondo cy'uno wa mbere.
Ye wazanye umwimbu wawe ubonye uvuze tabana bararonza icyo bajya bikaba bifuye. Ni ya mitahe tujya kugurana.
Tunarangura mipunga.
Turagamata amafaranga abatuye amadeni ya mabanki.
Itunganyo ribi ry'imiserege itwara amazi niyo ntandaro y'iyo myuzure yamayateye abo Banyabuterere, bagasaba igisata kijejwe gutunganya ibisagara kugira icyo gikoze.
Epfo hariya ku kaburimbo urabona ko amazi yuzura. Bize bagize ya kaburimbo, je novuga ko atari bize. Bagize tiyo. Urumva amazi ava ruguru rero hose agacaca mu iyo tiyo ya kaburimbo, urumva pa possible. Ya amazi yose iragacabura aho yogiye muri nyagatiyo nyene kari yagatiyo kitwa ko ari kaburimbo agaca zino ragaca dushwara mu rero.
Ibize ni ndo cyane. Amazi ava hariya ni menshi, aho sokira ni hato. Ijo atuma dutwa gumisi yose. Azari menshi. Ibizo ngaba idukorere n'ahandi byo mudufashe. Bumva ko ibize ndane ku munsi. Baraciye amabarabara inyuma ibaciye ifurege
nta. Urumva twebwe icyo dusaba leta bari kubanza mu gukora hariya hejuru, bakabanza gukora inepfo kuko nta ugazura uruzi amazi ahagira n'iki atera akavarugu. Sinzi nabo bantu bize bagize ubwo buhinga vrema.
Masumbuko Amadi arongoye iyo karitiye ya Buterere asabira imfashanyo abarongoye bahuye n'ivyago.
Ishuro twosaba icyambere kwanza nuko bugarukira kuri aba bantu bashikiwe n'ivyago. Urakora biteye agahinda kubona umuntu yashyize ku musaya ibyo byose byagiye n'amazi. Ubucyo batekamo ntacyo bafite, icyo bagiye amako ntacyo bafite, ubu byose ni ibyondo gusa bivuye mu mazu. Tukaba dusaba ko uyu muntu wowe wafite ibyo bishobora gufashisha aba bantu bashikiwe n'ibi bintu kuyo bagarukirako.
No muri zone Kinama ya komine Ntahangwa ibintu ntibyari byoroshe mu ijoro ryo kuri w'Imana. Amwe mu mabarabara ntiyahita kuko yari yahindutse inzuzi. Mu gitondo cy'uno wa mbere abanyagihugu bariko bakura ibyondo byabateye mu mazu.
Yego hari ibintu byononekaye, none amazi abanze kujya mu mazu twari ibirato by'abana agafata impuzu zari ziri hamwe inzu ugasanga ni ibyondo gusa, amarangi, amashwagara, ibiki, hononekaye ibintu byinshi n'abantu batari mu mazu bagiye gufata amahoteli. Numva n'ingorane ikomeye ukuntu bariko barayikora rujya ruzi rwitwa Gasenyi bakora turabamanukana barukoze bagira kanalizasyo hanyuma uburero bataraheza ibyo bikorwa byabo baca bacisha kuri avenue Kinyami uruzi gwo sucuruca ubujye babona nabana bajya mumbise bapfuye bacaho abantu babona badashobora no kubara ikipera kubera uruzi singuvu nyinshi cyane
si mu gisagara cha Bujumbura gusa hatewe n'imyuzure mu ijoro ryo kuri w'Imana mu gisagara cha Gihanga ntarabubanza imiryango 65 nigiraho iki ku musaya kuko amazu yayo yasambuwe n'imyuzure yaturutse ku ruzi kajeke nkuko vyemezwa na Leopold Ndayisaba mu standere wa commune Gihanga eka n'igice c'itongo ry'abapfuye ryo kumpanda yaratewe n'iyo myuzure kubera ibikorwa byo gukora ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke uwo mutegetsi agasaba ishirahamwe ririko rikora iryo barabara gutunganya n'ingoga imiserege itwara amazi kugira ababa hafi y'iryo tongo nibahandurira ingwara Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Inshuti zacu ubu noneho radio yanyu Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igikorwa cy'inteko za ONU cyo gucungera umutekano gisigaye kigoye cyane kurusha uko byari mu bihe bya mbere aho byari bijanye na cyane cyane kugerageza gutandukanya imigwi yaba iriko iratana mu mitwe. Ubu icyo gikorwa cyo gucungera umutekano kigizwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye bijanye no gucungera umutekano ariko kigizwe no gukurikirana ibikorwa bya politike, gukingira abasivile, gufasha kwaka ibigwanisho abatabifitiye uburenganzira hamwe no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Igikorwa cy'inteko za ONU kigizwe kandi no gutegura amatora, gukingira no gushishikariza abantu kubungabunga agateka kazi na muntu no gukurikiza amategeko. Ni igikorwa gikomeye kandi kibangamira amagara y'abagikora. Mu mwaka uheze ONU itangaza ko abasirikare bayo 56 bishe kubera ubwicanyi mu turere bakoreramwo. Ni nayo mpamvu bikenewe cyane ko abasirikare bategurwa cyane imbere yo kurungikwa mu bikorwa byabo byo gucungira umutekano kugira babe biteguye neza. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri no mu ntango z'ukwa gatatu, abasirikare barenga 1000 baturuka mu bihugu bishika kuri 30 bari mu gikorwa cya Shanti Dut 4 bisigura intumwa z'amahoro. Mu bikorwa bya ONU byo gucungira umutekano byateguwe mu gufasha abasirikare kwitegura ibishobora gushika iyo barungitswe ahantu. Icyo gikorwa cyatanguye n'umugambi wiswe Global Peace Operation, bikaba biyobowe n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi. Abaciye mu myirikano yiswe Shanti Dut 4 baronse akaryo ko kwigishwa n'abamenyereza baturuka mu bice bitandukanye by'isi, bongera baronswa inyigisho zijanye n'ibintu bishobora gushika aho baba barungiswe mu gikorwa cyo gucungira umutekano. Muri iyo myimenyerezo bararonse akaryo ko gusangira ubuhinga n'ubumenyi mu nzego zitandukanye. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika General Major James O. Efford avuga ati nk'abasirikare ba Amerika mu karere k'inyanja ya Pacific hamwe n'abagize ikigo cya Amerika kijejwe umutekano ku isi, turi n'iteka n'umunezero kuba twifatanyije na bagenzi bacu muri Bangladesh mu gikorwa cyo gufasha abasirikare bava mu bice bitandukanye by'isi mu gikorwa cyo gucungera amahoro n'umutekano. Igikorwa cya Shanti Dut 4 ni zimwe mu nzira zo kubandanya dukomeza imigenderanire hagati yacu, twongera dukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byo ku isi hose.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mbifurije kugira umunsi mwiza, murakarama. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.